Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mbere gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe ntibahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye kaze muri ano makuru twateguriye nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Amakungu ariko arahimbaza kuri uno wa kabiri igenekerezo rya mbere gitugutu umunsi wahariwe abageze mu zabukuru. Leta y'u Burundi imenyesha ko iri kuyakora utwigoro twinshi mu gufasha abageze mu zabukuru. Yamara bari mu zabukuru basa n'abihebuye kuko imyaka ngo ibaye ine bahanze amaso umuhango bahawe n'umukuru w'igihugu wo kubongerera agafashanyo baronka, ariko uwo munsi wase kugera. Agashimwe karaye karonkejwe umumenyeshamakuru Bob Rugurika arongoye iradiyo RPA biciye kuri kaminuza y'i Namur mu gihugu c'u Bubiligi ngo ni ikimenyetso cy'uko amakungu akurikiranira ibiba mu Burundi ikaba intsinzi ku Barundi bose batotejwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Murakurikira muri ano makuru Bob Rugurika. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukwiye kwitegurira bihagije kwirinda ikiza ca Marburg kimaze kwigaragaza mu karere Uburundi burimo, kuko ibimenyetso byacu bishobora kwibonekeza bitevye ariko bigasinzikaza umuntu n'ingoga. Akamo kakaba gategwa n'ubuhinga mu bijanye n'indwara zandukira. Murabikurikira mu mpera z'ano makuru. Zari zimwe mu ngingo nkuru zigize ano makuru twateguriye mu kanya amakuru mwido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru twabateguriye tuyahere mu yavugwa mu gisata cy'imibano n'agateka kazi na muntu. Kwigenekereza rya mbere ukwezi kwa gitugutu amakungu arahimbaza umunsi wahariwe abageze mu zabukuru. Leta y'u Burundi yaboneyeho akajyo ko kumenyesha ko iri kuyakora utwigoro twinshi mu ntumbero yo gufasha abo bantu. Mu itangazo ryiwe umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu Imelda Sabushimike amenyesha mbere ko hari itegeko ririko ririgwa rizokingira abageze mu zabukuru. Tumutega amatwi.
Leta y'u Burundi iramaze kurangura ibitari bike mu bijanye no gukinga hamwe no gutenganiza kazoza keza abene gihugu abageze mu zabukuru badasigaye inyuma. Aha tuvuga nk'ibi bikurikira: kugiranira amasezerano n'ibigo canke amashirahamwe yitaho abageze mu zabukuru, ibyo bikaba bituma tubaha agafashanyo ku mwaka tutibagiye kubarihira amatara n'amazi ndetse no gufasha kugira ngo imfashanyo zivuye hanze zigenewe abageze mu zabukuru zibashikire atakirinze gusabwa. Kugendera ibigo byitaho abageze mu zabukuru tukabironsa ibifungurwa n'utundi twankenerwa, gushigikira imigambi yo kwiteza imbere y'ibigo n'amashirahamwe byitaho abageze mu zabukuru, gushiraho umunsi mukuru wahariwe gushyikirana mu kibano kuva muri mukakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, kuvuza ku buntu bantaho nikora bageze mu zabukuru, kwemeza amasezerano ya Afrika yo kwitaho abageze mu zabukuru, kuvuza ijana ku ijana abakukuruke bakoresheje mituweli y'abakozi ba leta n'ibindi. Naho tudondaguye ibitari bike leta ikorera abageze mu zabukuru, ntitwakwirengagiza kandi ko hakiriho abageze mu zabukuru atari bake bugarijwe n'ibibazo bitandukanye bijanye no kuronka ibya nkenerwa byo kubaho neza mu buzima bwabo bwa misi yose, aho ndetse hariho nabo tukibona bagifise agatima ko gusegerereza. Kuri ibyo bibazo byose leta y'u Burundi yiyemeje kubandanya ikora uko ishoboye kose kugira ngo bukebuke abageze mu zabukuru bagende bagira umwizero, gutyo babone ko kuramba atari umuvumo ahubwo ari umugisha. Mbere hakaba hari ko harategurwa n'itegeko ryo gukingira abageze mu zabukuru.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru uje imyidogo ari myinshi mu bakukuruke bahoze bakora akazi ka leta mu Burundi, bavuga ko bari mu bukene butagira izina kuko udufaranga duhabwa abakukurutse ari nyica ntikize kuko ubuzima bwazimvye. Bidoga kandi bavuga ko haheze imyaka ine barindiriye ishyirwa mu ngiro ry'ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabemereye mu kwadugiriza agafashanyo baronka, ariko barahebuye. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Odas Nimbona.
Abo bakukuruke bavuga ko uwo munsi mukuru uje bari mu gahinda kadasanzwe kubera ubukene barimwo gukora amakara. Ibiciro byaraduze, utwo baronka tukaba tudashobora kubabungabunga kuko ari ntica ntikize.
Umunsi ushitse mu gihe abageze mu zabukuru mu Burundi babayeho nabi cyane, usanga imiryango yarabahevye, igihugu cyarabahevye, ugasanga bari mu gahinda katagira izina. Uyi abagiye mu zabukuru bari barumvise iyo ngingo, bari baguma biteze ko bizogenda neza, none ubu bari mu gahinda, mwiheburo, ubukene mu nzara, igihugu uragikorera mugabo hagera ko usanze kibasha kiguhindura ukaja guhohera, ibi birateye isoni. Ariko nabo nyene bokwibuka ko nabo nyene bazosaza, nibabona uwo munsi bameze neza bokwibuka ko bazosaza kuko iyo ngingo nabo nyene yarabaraba iraba bose. Iraba bamwe nabo nyene baraba ngo bubu ntaco ubu bariko barengeranya amatungo y'igihugu bikubirako, ubu urabona yuko batazugira ubusaza bubi.
Ngo birababaje kandi birateye isoni kubona umukuru w'igihugu yemera ibintu ntabikore, bakamusaba ahubwo ko yokwikubita agashi ikiringo ciwe ntikize gihere adashize mu ngiro ivyo yemeye.
Ubu igihugu yokwikubita agashi manda yibugiye kurangira, none tuba tuzi ko umukuru w'igihugu yavuze ikintu kiba kibaye itegeko. Ibi ni ibintu vy'akamaro maza birateye n'iso. Yikubita agashi imanza ntimuherane adashize mu ngiro ingingo yari yaremeye amakungu akoranye izuba rivyo, kandi hoho biba biteye isoni vy'abimara maji. Iyo rindahwera abantu bamwidogera.
Tubibutse ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe yariko ararahira araheze imyaka ine yari yavuze ko n'imiburiburi abakukuruke bazohora baronka agashiru kabute kangana n'umushahara wa nyuma bari bageze ko bakiri mu kazi.
Odas Nimbona arakenuye. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Kubona umumenyesha makuru Bob Rugurika, umuyobozi w'iradiyo RPA, imwe mu maradiyo yaturiwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ikorera hanze y'igihugu, aronswa agashimwe k'abaharanira agateka kazina muntu bita Dr. Honoris Koza, bikozwe na kaminuza y'Inamur mu gihugu c'Ububirigi, ngo ni ikimenyetso cuko amakungu akurikirana ibiba mu Burundi. Bob Rugurika avuga ko ari intsinzi ku Barundi bose batotejwe n'ubutegetsi. Bob Rugurika ahamagarira ibimenyeshamakuru bikorera mu buhungiro gusenyera ku mugozi umwe bigafatana mu nda. Tumukurikire.
Kubona uno munsi abantu nk'iyi kaminuza bakorana bakavuga bati nyabuna bariya abantu barakwiye agashimwe, barakwiye abantu bo batera intege, ni ikimenyetso cy'uko amakungu azi ibibera i Burundi, kandi ni ikimenyetso cy'uko bazi ko twebwe dukorera ukuri, ko turiko dufasha igihugu. Buriya naho badutuka, naho bamara ko batwambika ibara, naho batwita ibintazi bakatwita abansi b'igihugu, twebwe twanka amafuti ijya leta ikora, nayo igihugu cyacu tugifite mu mutima, nico gituma tukigwanira. Ibi rero baraye baduhaye urupapuro rw'umutsindo rwa Dr. Honoris Koza, nukuvuga yuko n'abantu bagira bataba abantu bakwiye icyubahiro, aba bantu bakwiye yuko amakungu amenya ko ibyo bakora ari byiza. Iyi rero ni intsinzi ku Barundi bose batotejwe n'ubutegetsi bubi, ubutegetsi bw'ubwicanyi bwa CNDD-FDD. Ni intsinzi kuko amakungu asubiye kutwereka ko ari kumwe natwe, amakungu asubiye kutwereka ko bashimishwa n'ibyo dukora. Ibi rero abaharanira agateka kazina muntu bose mu Burundi, abarundi bose batotejwe n'ijya ntwaro ya CNDD-FDD. N'ukuri akanakajya ko kubinegererwa, nibyo urupapuro rw'iteka rwahawe jewe, ariko baruhaye uru rugamba dukora, baruhaye abamenyeshamakuru bose bariko baharanira ubwigenge bwo kumenyeshamakuru mu Burundi, abamenyeshamakuru bose batotejwe n'ijya ntwaro. Narabivuze kuva kera, aha kanakajyo ko kuvyishimira twese, hanyuma tukabandanya dufatanye mu nda, tukabona yuko amakungu aturabisha amaso barazi ibyo dukora ko ari byiza hasigaye ko twebwe twenyene ari twe dushobora kubona ingene ivyo dukora vyose dukwiye gushira hamwe inguvu tugashira hamwe tugafatana munda jewe ndazi neza yuko mu Burundi ineza izotsinda ikibi kwisi yose niko vyame ineza yama itsinda ikibi rero nagomba gusubira kushima nshimira kandi abarundi bose bakunda ibimenyesha makuru byacu bikorera mu buhungiro abarundi bose bama bariko baraduha makuru abarundi bose bama bariko baradushigikira mu buryo butandukanye akanako nakajyo kabo kukubona yuko ivyo bashigikira ivyo bakunda n'ukuri ari ibintu byiteka biteye igome.
Bob Rugurika akabari umuyobozi w'iradio ijwi ry'abanyagihugu RPA mukanya amakuru twateguriye tuyabandaniriza mu gisata c'amagara y'abantu.
Inzamba
ikiza cha Mahbub kimaze kwigaragaza mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ni kiza cyo kwirinda cyane kuko ibimenyetso byacu bishobora kwibonekeza bitevye ariko bigasinzikaza umuntu n'ingoga bisigurwa n'umuhinga mu bijanye n'indwara zandukira com konakuze. Uwo muhinga akavuga ko gupima iyo ndwara bisaba ubuhinga buhanitse bigatuma mbere kuyibona ko umuntu yayanduye bitoroha kuko isangiye ibimenyetso n'izindi ndwara zimenyerewe kurikira.
Ni indwara zanzwe izwi yari sanzwe izwi kuva kera ni indwara yabonetse kuva mu 1967 murumva si vuba ni indwara tagi itera cyane mbere yatanguye kugaragarira mu bihugu biteye imbere muri ibihugu by'Uburayi yagaragaye ubwa mbere mwaho bita Marburg ni mu Budagi naho bita Frankfurt ni mu Budagi nyine biturutse ku nkende zari za kuwe mu Bugande kugira ngo baje kuziga ko bajya biga ivyigwa bijanye no kumenya uturemangingo tw'inyamaswa canke indwara n'ibindi. Rero ni indwara ifise umuntu ayanduye ashobora kuzana ibimenyetso nyuma y'iminsi ibiri mugasha no kuzana ibimenyetso atevye gato nko ku minsi gushaka ku minsi 21 no kuvuga indwi zitatu hanyuma abyo bimenyetso usanga kenshi biza n'ingoga bikaza bisinzikaza umurwayi n'ingoga n'ingoga akaza mu bushuhe bwo hejuru akamene ku mutwe cane gose akaba umuntu ari amagoyagi atavahari mbere akababara imitsi cyane akacibwamwo cyane gose mbere akababara mu nda akaruka ibyo bita kudahwa cyane akazana mbere ntashobore no kurya mu nyuma ku munsi wa gatanu cyane ku munsi w'indwi kenshi akagaragaza yuko haje n'amaraso yava mu mazuru cyane mu byo yadashwe cyane mu mwanda mukuru cyane muto hosi amaraso akagenda caho niho rero abantu bakunda guca baganga baca bayimenyera cyane cyane hariho n'ibindi bimenyetso nko kuyoberwa ubwenge bikunze kuza inyuma y'indwi mbere ugasanga rero umurwayi agiye kwitaba Imana inyuma y'iyo ku munsi ugira 8 cyangwa 9 inyuma y'ibyo bimenyetso no kuvuga uko naho bayipima biragoye kuko ibipimo byabo bica muri za laboratwari zihanitse ahanini n'abagangira bagora mu ntango kuko mwumvise uko ifata umuntu yava yikeka izindi ndwara nka za malaria nka za fievre typhoide canke ibyo bita macinya kuko n'amacinya araho abantu bacibwa amaraso bakagira n'ibyo bimenyetso.
Uwo muhinga agahanura abarongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi kugira igenzura rikwiye mbere bakarondera uburyo bwose bwo guhimiriza mu maradiyo uko abanyagihugu boyikingira hakiri kare n'ubunyene dukurikire komiko nakuze n'umuhinga mu bijanye n'indwara zandukira.
Hanyuma tukaraba yuko n'abantu twabonye kwiyo migera ishobora kuguma mu maberebere umuntu yarayikize nabashobye kugira Imana bakayikira ikaguma mu babebere abantu bakaguma mu bice by'irondoka cyane mu maso ku bantu bose ashobye mu maso iyo migere ikaguma yo nayo mpamvu basabwa yuko baguma bipimisha inyuma yuko bashize amezi atatu abantu bagabona bakababwira yuko bokoresha udukingirizo mugihe babakize batarabu kugaragara yuko iyo migera itarava mu matenga twa yabo cyarije iyo bigere kunda kuja kwarika ikaguma igihe hanyuma akakogwa nkuko twaba tubivuga agakogwa igenzura bijya bita enquête epidemiologique abantu bajya bo muri laboratoire abagize kiya kigo cy'igihugu kigwanya ibiza abo mu bushyanga bwo bw'abantu bafatanije n'abintwaro bagasubira bakagenzura bakamenya ibimenye ku mupaka wose hirya no hino no mu bitaro bakabaha ibyigwa bakabasubiriramo ku maradiyo hirya no hino ibyapa ahantu hahurira abantu bakabasubiriramo bakaguma bababwira iyo ndwara kugira ngo abantu bayirinde kuko kwirinda biruta kwivuza ni nabyo bituma mbere na leta ishyiramo amafaranga make n'abagwayi ntibagire umuti muri hejuru cyane bakamenya ko baremye bikingiye bakingiye niko bimeze ni nk'uko n'ikiza ikiza ariko bacikingiye hanyuma bakamenya neza yuko iyo ndwara igenda yiruka kujya murabona Ebola igenda burya batayikingiye bataronegwa ishora kubinjirana ugasanga bibutse kuja kwiyorosa bwakeye hanyuma iyo ndwara ikabamara n'abantu hanyuma bwa bundi abaganga bakabwira bati twebwe kiza cyatunaniye kandi bari gutangura vuba vuba kuko aho muri Kigali si kure ya Bujumbura.
Nino kuri uno muhinga mu bijanye n'indwara zandukira duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri uno wa kabiri reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri nshimire na bagenzi banje bamfashije kuyegeranya kuri mikro mwari kumwe na Pierre Gahungu ndabifurije kuroranirwa mu banyu n'umuvyanyu naho ubutaha.